Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018. Tugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi, araza gukurikirwa n'amakuru yo mu biyaga bigari.
Tusha dutira kama abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kujya kurondera amakuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko. Benshi no kutatahura amategeko.
Uyu ni Karenga Ramadhani, umukuru wa Sense, urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi. Murekerero duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayegezwaho na Aloyse Bigirimana.
Rakoze Thomas, abantu batatu bari baranduye umugera wa Ebola barikuye mu bitaro batarikuwe n'abaganga ni mu bitaro by'Bandaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo byatangajwe n'umwe mu bakuru b'umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ejo ku munsi wa gatatu. Hari Gray watunganya ibikorwa byo gufasha abanduye Ebola muri MSF Mbandaka yavuze ko abo bantu bavuye mu bitaro by'Wangata hagati yo ku munsi w'Imana no ku wa gatatu babiri muri bo baramaze gufa. Gray avuga ko kuva ibyo bibaye hariko harakorwa ibishoboka kugira bumvisha abarwayi ndetse n'imiryango yabo kutava mu bigo by'ubuvuzi bakoranirijwemo kugira babandanye bakurikiranywa. Ikiza cya Ebola cyagaragaye ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa gatanu mu gace ka Bikoro ku birometero ijana uva mu gisagara cya Mbandaka. Ibitigiri byamaze gufa bikaba bishika kuri 27 kuri 58 bagaragaye ko banduye cyangwa bakekwa kuba baranduye nk'uko MS ivuga. Ibiganiro by'amahoro hagati y'abanye Sudani y'Epfo ejo ku munsi wa gatatu byarahuye n'intambamyi inyuma y'aho imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi yakaniye integuro y'amasezerano y'amahoro, leta nayo yemera kuyashigikira iby'agateganyo. Izo mpande zakoraniye i Addis Abeba muri indwi bongera kugerageza ko bohagarika intambara hagati ya bose rimwe imaze gukura muzabu abarenga imiliyoni 4 naha bagiranywa n'umuriyoni nabo bagaba bakeneye imfashanyo. Imihari itavuga rumwe na leta yidoga ivuga ko integuro y'amasezerano yatanzwe n'ishyirahamwe IGADE ririkorera bahuza idatorera inyishu umuzi w'intambara muri Sudani y'Epfo ko iha leta ibibanza birenze muri leta mfata kibanzi zoshingwa. Ku ruhande rwa leta naho umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa Sudani y'Epfo Michael Makuei avuga ko iyo nteguro y'ayo masezerano itavuga ku byifuzo bya leta bijyanye n'uburongozi, intwaro hamwe n'umutekano. N'abantu bashika kuri bane barishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira uyu wa kane mu gitero cyakozwe i Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq n'umwiyahuzi mu bunywero bw'ikawa buhurumbirwa na benshi mu migoroba ya Ramadan nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Muri icyo gitero abantu 16 nabo nyine barakomeretse harimo abapolisi nk'uko umupolisi atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye iterokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Iki gitero cyabaye ku munsi ugira ndwi ukwezi ko kwisonzesha kwa Ramadan aho abanyayirake basoka bari mu miryango hamwe n'abagenzi mu buriro imbere yuko uyundi munsi wo kwisonzesha utangura. Muri Afrika, Robert Mugabe yahoze ari perezida w'igihugu cya Zimbabwe yarihojeje ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyaridi n'imiliyaridi z'amadolari y'amafaranga yavuye ku igurishwa rya diyama. Inama nshingamateka yafashe ingingo y'ukwigizayo kumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere. Umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu ushaka kubaza Mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka wa 2016 aho yavuze ko ababajwe n'uruhombo ku gihugu ciwe rw'imiliyaridi 15 z'amadolari yigurishwa rya diama kubera ruswa yari yatumweko n'inama nshingamateka mu ndwi iheze kuyitaba uno ejo ku munsi wa gatatu yamara ntiyaserutse. Radio ya Amerika amakuru ya bananize muyavugwa hirya no hino ku isi mu makungu umushikiranganje u Faransa jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zofatira ibihano bikomeye igihugu cya Irani ibyo bishobora guhungabanya akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kose ivyo uwo mushikiranganje Jean-Yves Le Drian yabivuze inyuma yaho umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo agabishirije mu ntango zindwi ko mu gihe Iraq kitohindura inyifato kizofatirwa ibihano ruhasha mu by'ubutunzi ashikiriza ibya politike yiwe mu by'imigenderanire ku munsi wa mbere uwo mushikiranganji Mike Pompeo yavuze ko Iran cananiwe no kurekura abanyamerika batatu cagize imbohe n'igihe cyakurwaho ibihano inyuma y'amasezerano ku bya nuclear yo mu mwaka wa 2015 ku bw'ivyo rero ngo kirakwiye guhanwa. Imiryango y'abanyamerika nabo bagizwe imbohe muri Iran barafise ubwoba ko ingingo Amerika yafashe yo kuvabanura n'amasezerano ya nuclear ishobora kuzotuma bitoroha kuzobona ababo ari bazima.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari rero CNC urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi iratangaza ko ishobora gukuraho ibihano byo gufunga FM za radio ijwi rya Amerika na BBC amezi atandatu atararangira. Umunyamakuru wacu Raymond Zimana ejo yakurikiye ikiganiro cy'umukuru wa CNC n'abanyamakuru ibujumbura.
Karenga Ramadan arongoye CNC yemeje kwindongozi za maradio mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradio.
Kubijanye na Voix d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa rusama nibemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Eka no kuri radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe. Ramadan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri ico kibazo.
Ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane kubijanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngendegwako y'umwuka na cyane cyane amategeko agenga iyo radio. Bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe kubagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yoyo yari yituye CNC kubiganiro byacu kuri iyo radio yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure kubirego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radio.
Kubijanye n'akazi k'abamenyesha makuru bayo maradio babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu. Umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru yibukije ko abamenyesha makuru bafise uburenganzira bwo kurondera makuru.
Twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri bande FM kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi nitwabujije umunyamakuru gukora kurubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu so umuntu wese abaze amategeko abagenga so umuntu wese aba yasoma iryo tangazo rya CNC tushadutira kamo abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera makuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
Ugwego sense gwatezuri ibihano ikinyamakuru Loronuvo cyari cyafatiwe Ramadhani Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongo y'icyo kinyamakuru cha leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu Giswahili n'Icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano ugwego sense gwafatiye ibihano iradiyo ya Amerika hamwe na radio BBC cyo kutavugira ku gataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi abanyagihugu banyamitanga ya komini Buganda mu ntara ya Cibitoke bafite ubwoba kubera makuru avuga ko abagwanyi bafite intwaro baba barinjiye muri zone yabo ejo umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yagiye mu Nyamitanga
ako gace ka Nyamitanga kari nko ku metera 500 uvuye ku ruzi rusizi rugabura intara ya Cibitoke n'intara ya Kivu y'ubumanuko muri ako gace hakwiragijwe amakuru kuva ku munsi wa gatandatu windwi heze ko hari abitwaje ibigwanisho bahaciye bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abajeje intwaro aho mu Nyamitanga ndibemeza ko hari abitwaje ibigwanisho binjiye ku butaka bw'u Burundi baciye muri ako gace ariko bavuga ko abo barongoye bafise ubwoba bafatiye kuvyaheruka gushika ku mutumba ruhagarika muri komine Buganda nyene aho bitwaje ibigwanisho bisha abantu barenga 200 bazananye muri Kongo Hakizimana Alexandre numwe mu bajeje intwaro aho mu Nyamitanga
abanyagihugu aho mu Nyamitanga wacu kobera ko rijya sangana ryabaye ku ruhagarika bakica bene igihugu 200 nabandi mucamake abene igihugu mu ikomini wacu bafise ubwoba bwinshi kubera ko rijya sanganya ryaje rihiga bene igihugu rya bintu bimaze kuba nta mwene igihugu buri gihuha ahe wacu rero kwiryo jambo umbajije atembega barinjiye kubera ko tuguma twikanga twikangura mu njoro rimeze nabi umuntu aravye abajejwe umutekano wahe wacu uko bakora barakora ntabagwanye barinjira baciye aha mu Nyamitanga
ibivugwa n'uwo mutware biranemezwa n'abarongoye Nyandwi Emmanuel ungaho mu Nyamitanga ashikiriza ko yumvise ayo makuru ariko ko amatohoza yakozwe n'abajejwe umutekano yerekanye ko cari gihuha kandi ko imirimo ibandanye ukuri kwamye
ivyo kwa vyavutwe mugabo abasoda ba leta barabagiye ko barabaho babaraciye mugabo ntabo bigeze babona ico tuca tugifata yuko cyo bari gihuha abanyagihugu namiye ku misozi ya Tsina cyeno bakubara mu mazu ituma baba bara mu mazu benshi babona ngabo kwibarabara bashwe n'ubututu cyeno bwako umutekano wabo aramahoro
abanyamitanga biyamiriza abakwiragiza ibihuha kuko ibihitiye byabaciye ivutu bakarara ubunda Manirakiza Jean Bosco ungaho Nyamitanga agasaba ko abakwiragiza ibihuha hamwe bamenyekanye buhanwa hisunzwe amategeko
jewe cyo nosaba gusa hari abantu biharaje kuba bakoze ibihuha rero bakoze ibihuha bakavuga ngo ngaho baraje cyangwa ngo binjiye abo bantu nabo kugwanywa kuko nabo bariko baratera ubwoba abanyagihugu bigatuma imitima ihagarara kandi abo bagwanye atana bahari atana abo tubone bari bakwiye guhanwa afashwe ariko arakwiza igihuha akwiye gufatwa agahanwa kuko abari karavyinzya imitima abene gihugu
inyuma y'ayo makuru yavuga ko hari bitwaje ibigwanisho binjiranye aho gace k'intara cy'ibitoke iri mu buraruko bucuru burengero bw'u Burundi hari ngingo yafashwe iyo nayo niyo kwirarira nkuko byemezwa na Hakizimana Alexandre arongoye quartier Nyamitanga
turara ku irondo kubera ko igihugu cacu twabyinge tuyikunda ntawoja mu nzu akajyama ibintu nk'ibyo bikubiraba hariho abarakwirondo kugira ngo bafashanye n'abajejwe umutekano nuko ubu rero turashima ibintu bikoragenda neza.
Ayo makuru avuga ko harabitwaje ibigwanisho binjiye mu mpera z'indwi iheze mu ntara Cibitoke yaranavuzwe no mu Kagwema mu ntara ya Bubanza, nayo aherutse kubeshuzwa na buramatari w'intara ya Bubanza mu nama y'umutekano n'abajeje intwaro kuri uyu wa kabiri. Tarisisi Niyongabo yasabye abanyabubanza baba hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwirarira, abasaba gutanga amakuru hakiri kare kuri ico cose babonye kibateye amakenga. Uwo mutegetsi agafatira ku makuru ava hakurya ya Rusizi avuga ko hari imigwi y'Abarundi yoba yitwaje ibigwanisho iharangwa. Munyamitanga kuri we rw'intara Cibitoke na Bubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba ubutegetsi bw'u Rwanda guha ubutabera buboneye abo mu muryango wa Assinapol Rwigara. Eric Bagirubusa yadusomeye ibikubiye mu itangazo rya Amnesty International.
Ihereye ku itangira ry'urubanza mu mizi rw'uwashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa perezida wa Repubulika Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara i Kigali kuri uyu wa kabiri, umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International urahamagarira abategetsi b'u Rwanda kwizeza ko bazagira urubanza ruboneye kandi ntibazazire ko bemerewe ubwisanzure ku gutanga ibyitekerezo. Usomye itangazo ry'uyu muryango ryibanze cyane ku bikorwa byagiye biba ku muryango wa Assinapol Rwigara n'amatariki byabayeho. Uyu muryango uravuga ko Diane na Adeline Rwigara ndetse n'abandi bane badahari bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Uravuga ko Diane Rwigara we anakurikiranyweho icyaha cyo gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano, naho Adeline Rwigara akagira icyaha cy'inyongera cy'ivangura n'amacakubiri. Uravuga ko iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2018 kugira ngo ryemerere ubushinjacyaha mu gutumiza Tabita Gwiza, Saverine Mukangarambe, Edimo Mushayija na Jean Paul Turayishimiye baba mu mahanga. Uyu muryango ufite icyicaro i London mu Bwongereza uravuga ko Diane Rwigara yashakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 2017, ariko ko kubera ngo habayeho ubukangurambaga bugaragara bwo guhindanya isura ye no gutera ubwoba bari bamuhagarariye, kandidatire ye ngo ntiyemewe na komisiyo y'amatora ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2017. Amnesty International iravuga ko yarezwe gutanga imikono y'imicurano ku gipolisi cyahasi ibibazo Diane Rwigara gara n'abavandimwe biwabo mu rugo i Kigali ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 2017, kirangije kibategeka kutava iwabo mu nzu. Uyu muryango uravuga ko mu byumweru byinshi umuryango wa Rwigara wabazwaga n'igipolisi kandi n'ingendo zabo zigenzurwa. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9, Amnesty iravuga ko igipolisi cyataye muri yombi Diane Rwigara na Adeline Rwigara na murumuna wa Diane ari we Anne Rwigara. Igihe Anne Rwigara yarekurwaga ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10, ngo ibyo aregwaga byakuweho. Diane na Adeline Rwigara bagomba bafunzwe by'agateganyo. Ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda Diane Rwigara aregwa bishingira ku bitekerezo yatanze mu biganiro n'itangazamakuru birimo icyo umunsi yatangizagaho ku mugaragaro People Salvation Movement yise itabaza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2017, itsinda rye rishya yise ry'impirimbanyi nk'uko Amnesty International bivuga. Ibitekerezo bye byanengaga ishyaka riri ku butegetsi byamagana ibibazo by'akarengane n'ibibazo bishingiye ku bukungu. Mu rubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha ngo yavuze ko amagambo Diane Rwigara yakoresheje mu by'ukuri agaragaza ko yari agamije kwanduza isura y'igihugu n'ubuyobozi akoresheje ibinyoma. Ukurikije uko amategeko agenga amatora mu Rwanda bigena, abantu ku giti cyabo bashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'abakandida bigenga basabwa imikono ibashyigikira byibura 600 yabemereye gutora barimo 12 bagombye guturuka muri buri turere. Amnesty ikavuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yanze kandidatire ya Diane Rwigara inamurega gutanga imikono y'imicurano. Mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ryo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2017, umushinjacyaha ngo yabwiye urukiko ko yari afite abatangabuhamya 70 bagombye gutanga ubuhamya ko imikono yabo yahimbwe kandi ko imwe muri iyo mikono yari iy'abantu bapfuye. Diane Rwigara ahakana ibirego byose birimo ibyo guhimba imikono nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya Amnesty. Adeline Rwigara aregwa guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, nicyo kimwe na murumuna we Tabita Gwiza, Saverine Mukangarambe, Edimo Mushayija na Jean Paul Turayishimiye. Adeline Rwigara kandi aregwa ivangura no gukurura amacakubiri. ngo n'ibyaha bishingiye ku butumwa bw'amajwi yo kuri WhatsApp yahanwahanwaga hagati ya Derine n'abandi bantu bane bareganwa baba mu mahanga. Ngo bumwe muri ubwo butumwa bwashyizwe mu bitangazamakuru mu kwezi kwa 9/2017 bwanengaga cyane Leta y'u Rwanda. Amnesty International ntiyizeye neza niba ubwo butumwa bwarakwirakwijwe mu ruhame na Adeline Rwigara cyangwa se niba byarakozwe n'abandi bane bareganwa. Nk'ibisanzwe ngo ijambo ritagiye mu ruhame ntiryagombye guhanirwa. Kubwa Amnesty International, u Rwanda rwashyizeho amategeko ahana ingengabitekerezo ya genocide n'ahana amacakubiri n'ivangura kugira ngo rukumire amagambo ashobora kubiba urwango. Nyamara uko ayo magambo ahabwa ibisobanuro mu mategeko ngo akoreshwa nabi mu kubangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhana banenga guverinoma. Nko ku rubanza rwa Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritarandikwa FD, nawe ngo yahamijwe ibyaha nk'ibyo n'urukiko rw'ikirenga mu 2013. Ivuga ko urukiko nyafurika The African Court on Human and People's Rights rwanzuye ko mu 2017 ibyaha byahamijwe Victoire Ingabire bibangamira ubwisanzure bwo kugaragaza icyo umuntu atekereza. Ruvuga ko guverinoma yagombye kwemera abayinenga mu bitekerezo ibyo ari byo byose yabagaragaza. Amnesty International iragira inama abategetsi b'u Rwanda kwizeza ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda bwemerewe abantu bose. Iri tangazo ryayo risoza isa n'igaruka ku kahise. Amnesty International iravuga ko Diane Rwigara, mukobwa wa Adeline Rwigara na Sinapolo Rwigara, wari umunyemari ukomeye kandi w'ingirakamaro wateye inkunga ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu myaka ya za 90, yapfuye aguye mu mpanuka y'imodoka mu kwa kabiri 2015. Umuryango n'abandi bemeza ko byari byateguwe. Ivuga ko mu mezi ya mbere yo gutangaza kandidatire ye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 2017, Diane Rwigara ataryaga umunwa mu kuvuga ibibazo by'ubukene, akarengane, umutekano muke no kutagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Nyuma y'iminsi mike amaze kugaragaza ko aziyamamaza, amafoto yagaragaza ubwambure ngo yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ngo ni mu byo bamwe bagereranije nko gushaka guhindanya isura ye. Diane Rwigara ngo yavuze ko ayo mafoto atari ay'umwimerere yakorewe ikizwe nka Photoshop.
Eric, urakoze. Inshuti zacu, Ijwi rya Amerika ryagerageje inshuro nyinshi gushaka Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Busingye kugira ngo agire icyo avuga kuri iri tangazo rya Amnesty International, ariko ntabwo ryagize amahirwe yo kumubona. Ubu noneho ni ikiganiro cy'ubuzima, ni ku kibazo cya Ebola. Mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Frederic Nkundikije.
Haraheze indwi zibiri kuvaho umugira wa mbere w'ikiza cya Ebola wemerejwe n'igipimo cyo muri laboratoire mu gasagara ka Kureko mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi kitwa Bikoro kari mu ntara ya Equateur. Inyuma yaho ico caduka kibonekeye ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa gatanu, umuyobozi w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS vyitaho amagara y'abantu Tedros Adhanom Ghebreyesus hamwe n'abandi bategetsi bakorana baciye banyarukira muri iyo ntara kwirabira ukuntu ibintu byifashe. Tedros avuga ko yanezerejwe n'ukuntu Leta ya Congo yihuse mu gufata imigambi yo gutuza icyo kiza. Ukuntu ibiro OMS hamwe n'andi mashyirahamwe byihuse mu gutuza icyo kiza cya Ebola kuratandukanye n'ukuntu iryo shyirahamwe ryabyifashemo mbere. Abantu barenga 111 bahitanywe n'icyo kiza imbere y'uko gituzwa mu mwaka w'2016. Mubaye ubugira 9 mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo hadutse ikiza cya Ebola kuva icyo kiza giteye mu cyo gihugu hamwe no mu gihugu cya Sudani yo mu manuko mu mwaka w'1976. Igihe icyo caduka catera ku nshuro igira 8 cagumye mu dusagara duto duto kandi nticatandukiye ibindi bisagara. Icegera cy'umuyobozi w'ibiro OMS ajejwe ibikorwa byo gutabara mu buryo bwihutirwa avuga ko indwara ya Ebola yadutse muri iki gihe ifise ibimenyetso by'indwara ya Ebola igeze kwaduka. Yavuze ko abakozi 5 bitaba magara y'abantu mu gisagara ca Mbandaka banduye umugera wa Ebola. Yavuze kandi ko hari abantu 58 bari bamaze kwandura umugera wa Ebola mu gihe abandi 47 bari bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Kimwe mu bintu bikomeye bishobora gutuma ikiza cya Ebola gituzwa n'urucandago ruriko ruragiragezwa rutari bwaboneke igihe ikiza cya Ebola caduka mu bihugu byo muri Afrika y'umurengero. Avuga ko urucandago rw'ikiza cya Ebola rwatanguye mu gisagara cya Mbandaka. Vyongeye biro OMS vyatangaje ko hari ibihugu 9 bisangiye imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi bishobora kwadukamwo ico kiza. Bibiri muri ivyo bihugu bishobora kugiramirwa cane n'ico kiza ngo ni igihugu ca Congo Brazzaville hamwe na Repubulika ya Centrafrica. Ibindi bihugu navyo ngo ni Angola, Burundi, u Rwanda, Sudani yo mu manuko, Tanzania, Zambia hamwe na Uganda. umuyobozi w'ibiro MS mu ntara ya Afrika Machidiso Maiti avuga ko ibiro MS biriko birafasha ibyo bihugu kwitegurira igikorwa cyo gutuza ico kiza cha Ebola. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu MS biriko birasaba amadolari angana n'imiliyoni 26 azofasha mu gikorwa cyo kugwanya ico kiza mu kiringo cy'amezi atandatu ari imbere. Bivuga kandi ko bikenewe kwa makungu ahagurukira rimwe akagwanya ico kiza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Sport ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidele Niyongabo.
Urakoze Toma. Ejo ku munsi wa kabiri Unai Emery yagenye mukese kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal wo mu Bwongereza akaba asubiriye wahora amenyereza uwo mugwi Arsene Wenger. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino Christophe Nkurunziza ari Bujumbura mu Burundi. Murakurikirana cyane ivyerekeye inkino harimo n'umupira w'amaguru igenwa rya Emery mu ryakira gute gusubirira Arsene Wenger kumenyereza Arsenal.
Jewe ndavyakira neza kuko Arsene Wenger yaramaze imyaka 20 ari we araba ingene Arsenal ikina mu buryo bwa technique. Urabona yuko yari umumenyereza mwiza cyane ariko uravye uyu mwaka ntiwagenze neza cyane kuko barasubiye inyuma. Uravye bari bamaze imyaka myinshi baba mu bibagiye bavuga bane ba mbere ariko uyu mwaka yabaye Arsenal ya gatandatu. Urumva rero ko niko yararonka amahera menshi kubera atagurisha atagura abakinyi baguha amahera menshi ariko we yarashoboye kugira ngo mu butunzi bwa Arsenal batere imbere. Ariko karaba kandi ko mu bintu by'umupira w'amaguru azi ko bitoroshe ugasanga ko basubira inyuma. Nicyo gituma je nibaza ko Unai Emery ari umumenyereza ashobora guteza imbere cyane iyo ekipe Arsenal mu gihe tuzi yuko yariko isubira inyuma cyane.
Ariko mu kiganiro yatanze ejo aheza abamenyeshamakuru yamubajije ikibazo nimba azogura abakinyi, nzi ko yabaye kuba nk'uko no kwita diplomat ntiyabisiguye neza. Abafana benshi ba Arsenal bakeneye abandi bakinyi kuko abahari ubu muri izo sezon zibiri ziherutse byari yerekanye ko umugwi uteruje inyuma. Mwibaza cyane cyane mwitegereje umugwi Arsenal ahakenewe kongerezwa ingufu nihe?
Uje ndakunda Arsenal kuva kera kuko narakinye muri ekipe Prince Louis bambara amayo asa na rouge blanc n'amayo ya Prince ya kera mu Burundi. Ugasanga rero urazi Arsenal uno muzi ubona yuko hagi nyuma hatameze neza kuri defense niko no hagati. Urabona ko hariho abakinyi bamwe babuze kugira ngo bashobore gutuma ekipe Arsenal itere imbere. Niko jewe kubwanje je nibaza ko ateza kuraba inyuma kandi ategeza kurondera abandi bakinyi bashasha kuko barakenewe. Hanyuma no hagati ariko hari imbere hariho Bameyang, hariho Lacazette, hariho nabaya bakinyi bakiri bato bakina neza. Je mbona ko imbere si benshi cyane azorondera ariko hagati n'inyuma ategerezwa kurondera. Naho bavuga yuko Arsenal itagura abakinyi je nibaza ko Unai Emery barumvikanye n'umuperezidant w'iyo ekipe Arsenal kugira ngo bashobore guteza imbere kuko urabona ko rimwe n'abantu bashobora gutsinda ibitego byinshi ariko nabo bakatsindwa byinshi. Je nibaza rero ko hagati n'inyuma ari ahantu batereza kurondera abakinyi kandi babizi kugira ngo Arsenal igume itere imbere.
Umuntu yitegereje abakandida bariho harimwo abavugwa amazina ya terateranwa hariho Allegri amenyereza Juventus mu Butaliyano, harimwo abandi nka Ancelotti, harimwo n'abandi nka Luis Enrique, harimwo Uriah Tuchel yagiye muri Paris Saint-Germain. Ako bakavuga ko bobo basaba byinshi, basaba ko bahabwa amafaranga menshi cyane kugira bagura abandi bakinyi bakomakomeye. Ni kubwanyu igituma bahisemwo Emery mwibaza ko ari iki?
Ubwa mbere yarashikanye ekipe akiri entraîneur wa Seville muri Espagne, yaratumye Seville igira amafinale atatu. Donc bakangira ngo batwaye rimwe muri ayo mafinale atatu ariko urabona ko yashikanye ekipe muri finale. Abo bandi bamenyereza nivyo barabizi. Hariho na Patrick Vieira bariko baravuga yuko yari kuza avuye muri Etats-Unis akaza kwa entrena kuko yarakinye muri Arsenal ariko ba fashe inayemeri kubera ari umutakatifu.
Murakoze cyane yari Christophe Nkuru Nziza benshi bazi ku izina rya Kijigo umumenyesha makuru akurikiye hafi ivyerekeye inkino akaba ari n'umukunzi w'umugwi Arsenal twatwariko tuganira kwigenwa ry'umumenyereza mukuru mushasha wa Arsenal Unai Emery asubiriye Arsene Wenger turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
natwe turabashimiye
inshuti zacu ibigano byacu birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibigano bya radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.